Il est là, disons, il jouit l'Amérique. Ya juu juu ya Amerika isamene ni Washington DC mukirundi mukina Rwanda Murundi mutumi la kumiongo migufi ya shatweva kumitiro chumi chenda na kumitiro miongiwile na zivile mu Rwanda tukuli FM jana kane miche bitatu na FM milongu nani munani miche bitatu uyo neza tuti mwese turi kumwe ni Federica Mukije atiramije ibiganiro vyo kuri isaha ibiganiro tubandanya kwateguye turi mu ngo zacu kubera kiza cya corona cyadutse ku isi hose ikaze mwese mu makuru y'umwaka kandi mu karere ka Rubavu mu Rwanda abacuruzi baratewe amakenga na karwi kabasuma basahura bakongera bagahangana n'abantu bose bagerageje gutabara
araho bibyiriya muri kanembwe hari ku mubyahi hari hano kuri Samusanga naho barahibye nahara kuri Sky naho barahibye muri ubwo buryo no kuri station ipo kuri Jemeka ikipe imeze gucyo igende ikaze gafunga igakubita kanatema kandi ni ikipe irimo abantu benshi
uyo numwe mu badandaji bakorera igisenyi inkoco kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afrika ya Gabinini harimo igikorwa cyo kwitegurira impunzi za mbere zigiye gutahuka zivuye mu Rwanda inkuru ijanye n'ibisabwa kumenyesha amakuru wese mu Burundi hamwe n'inkuru yerekeye ingingo zikomakomeye leta ya Uganda igiye gufata mu ntumbero yo kugabanya ubwandu bw'umugera wa corona turaya bashikiriza mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka dutega amatwi umugenzi wacu Aloise Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avurwa hirya no hino ku isi
Urakoze Frederic yahere muri Mali. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ejo kwa gatatu ryarahagaritse Mali muri uwo muryango inyuma y'aho abategetsi bice gihugu bafatiwe bagafungwa n'abasirikare mu nyuma Perezida Boubacar Keita agahitamwo gutanga imihoho umugwi w'ibihugu 15 bigize akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri uwo muryango kahagaritse Mali kugeza ibintu bisubiye mu rutonde kandi basabye ko Perezida Boubacar Keita umushikiranganji wiwe wa mbere hamwe n'abandi bategetsi ba leta barekurwa Keita yavuze kuri wa gatatu ko yakinjiye kugira akinge iseseka ry'amaraso mu gihugu ibihugu 55 bigize umuryango umwe bwa Afrika byaramaze gutera ibyatsi ihindurwa rya leta riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro muri icyo gihugu cyo muri Afrika y'uburengero abandi na makungu ari muri leta z'umwe za Amerika ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya basabye irekurwa bidatevye ry'abategetsi bafashwe Mali igiye mu bindi bihugu bya Afrika mu myaka iheze byakuwe muri uyu muryango ingingo ibibuza kwitaba amanama yose atunganywa nawo igihugu kibanyi Burkina Faso cyahagaritswemo mu 2015 igihe igisirikare cyakora kudeta Sudani yahagaritswe mu mwaka uheze kubyintureka zahabaye mu gihe Misiri yahagaritswe mu 2013 igihe abasirikare batembagaza ubutegetsi bwa Perezida Mohamed Morsi yari yaratowe Ibihumbi by'abanyagihugu barahunze igisagara cha Vacatile mu buraruko bwa leta ya California kuri uyu wa gatatu kubera imiriro iriko iratongora ku karere yaturiye amazu n'izindi nyubakwa ako karere kari mu kirere kingana n'amahegitari arenga 200,000 amaze gusha mu buraruko bwa California abategetsi barwanya imiriro bavuze kuri wa gatatu ko iyo miriro itarazimwa kandi ishobora gutandukira akandi karere karimwo ayandi mazu n'inyubakwa zingana 1,900 hafi abanyagihugu imiliyoni 45 mu mareta yo mu burengero bwa leta z'umwe za Amerika kuri wa gatatejo bari mu bushuhe bwinshi budasanzwe leta z'umwe za Amerika yaremereye Iraq izindi miliyoni 204 z'amadolari yo gufasha abanyagihugu impunzi z'abanyayiraq hamwe n'imiryango ihaye indaro impunzi umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo yabitangaje ijo ku gatatu inyuma y'umubonano yagiranye n'abategetsi ba Iraq i Washington umushikiranganji Pompeo yavuze ko Iraq ikibangamiwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu umushikiranganji wa mbere wa Iraq Mustafa al-Kadhimi ategekanya kubonana na Perezida Donald Trump kuri uyu wa kane kugira barangize ibiganiro bimaze amezi abiri bigamije gusubiramwo ukundi gusha imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri Hano muri Amerika, Jared Kushner, umuhanuzi mukuru mu biro bya Perezida Donald Trump, asaba Irani kugira amahoro na Amerika. Ni mu gihe Perezida Trump avuga ko ashobora gusubira mu biganiro na Irani mu gihe yokongera gutorwa mu kwezi kw'icumi na kumwe. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika ku munsi wa kabiri, Kushner yateye akamo Perezida wa Irani Hassan Rouhani ko kuganira na Amerika. Yabwiye Rouhani ko igihe kigeze cyo kugira icokorwa mu karere, avuga ko badakwiye kuguma mu ntambara ya kahise, ko bakwiye kujya hamwe bakazana amahoro. Icyuka kibi hagati ya Amerika na Irani cyunyutse kuva aho Perezida Trump ashikiye ku butegetsi mu 2017. Barbara Slavin, umusesenguzi w'umunya Irani, yabwiye ijwi rya Amerika ko bigoye kwemera ibyatangajwe na Kushner ahamagarira amahoro na Irani. Avuga ko ari kwivuguruza mu gihe Perezida Trump ategekanya gusaba akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kugumizaho ibihano byose byafatiwe Irani.
Urakoze harenze kuruhije ko dushikiriza tubirutse nshuti mwese ko mutumura bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundo mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 mu kanya amakuru avugwa mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Makuru mu ntara tuyatanguri ku nkuru ivuga ko leta y'u Burundi yiteguriye kwakira abarundi ba mbere bahungiye mu Rwanda bagiye gutahuka mu gihugu cyabo mu mpera z'uku kwezi. Ni inkuru iradiyo ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi.
Leta y'u Burundi iri mu myiteguro idasanzwe kwakira impunzi za mbere zizohunguka zivuye mu Rwanda. Ibibanza bibiri nibyo byatekanijwe kugira bizokwakire impunzi za mbere z'abarundi bazohunguka bavuye mu Rwanda ku itariki 27 z'ukwezi k'umunani umwaka turimwo. Amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakozi ba HCR mu Burundi amenyesha ko ikibanza ca mbere kiri ahitwa Isongore muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi, ikindi kibanza ahitwa Kinazi muri komine n'intara ya Muyinga. Aya makuru nyene yemeza ko kuva kuri wa kabiri habaye kugendera ivyo bibanza kugira barabikenewe byose ko bikwiye kugira barabe kugikorwa cyo kwakira abazunguka bwa mbere kigenda neza. Ayandi makuru radio yanyu ikesha abakozi bo mushikiranganje b'intware hagati mu gihugu umutekano n'iterambere mu gisata cyo gutabukana impunzi amenyesha ko hariko hari gukuntu hoboneka ikindi kibanza cyo kwakira abahunguka mu Kirundo kugira abazo bapfunyiriza urugendo. Aya makuru kandi avuga ko kuri uyu wa gatatu habaye kugendera umupaka wa Gasenyi Nemba mu Kirundo kugira batunganye neza ibikenewe kwakira izo mpunzi. Abagendeye ibi bibanza nk'uko aya makuru abivuga bagizwe n'intumwa za leta y'u Burundi HCR n'abandi bafasha mu gikorwa cyo gutahukana impunzi mu Burundi. Bimwe mu byo basanze byihutirwa gukora muri ibyo bibanza harimo gusanura inyubako no kuzongereza, kubaka utuzu twa sugumwe no gutegekanya gukingikiza ca COVID-19 byose bikazoba byarangiye tariki 25 z'ukwezi k'umunani umwaka turimo.
Tukirikane mu Burundi umukuru w'urwego sense rujejwe gucungira ingene y'ibinyamakuru bikora Nestor Bankumukunzi yaratangaje ko umunyeshamakuru wese adafise ikarata y'umwuga carte de presse mu Gifaransa atemerewe gukora akazi kiwe. Inkuru
umuvuzo kuri wa gatatu igiko cy'igihugu kigenewe gucungira ibinyamakuru mu Burundi sense muzo carabye harimo igikorwa cyo gutanga ikarata ndanga umunyeshamakuru kigeze kuva mu mwezi w'ukwezi kw'indwi uyu mwaka uheze. Icyo kigo gitanguye gutanga ikarata za mbere kimenyesha ko abamenyeshamakuru barenga 600 ku barenga 1,700 bari biyandikishije batatunganirizwa. Ndetse abantu umukunzi mukuru wa sense yabwiye abamenyeshamakuru nyuma y'umwihwezo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Dufatiye ku bantu bashika 179 basabye iyo karata twasanze abashika 100 bamaze kuironswa, kuvuga ibice biri hafi ya 62%. Abasigaye rero nabo icyo twabonye nuko hariho ababifashe minenerwe tukaba twabonye n'akaryo kubatera ka mutubakebura kuko ikiringo kitekezanijwe n'itegeko kugira ngo abamenyeshamakuru bose baroke ukarata cyaraheze mbere kiramaze no kurenga rero twumvikanye yuko imbere y'igenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda atamumenyeshamakuru azosubira kwikumenyeshamakuru ngo agende ku rubuga kore adafite
Bugana wangu mkonzi ya nagaruse ukibazo wa chiminya makurufu zivuga wa yekuba mwaka wimbiri na chumini munaani hali mwara jiruja Amerika na BBC ya Bongereza
Ibinya makuru nazio jowa vya rahaga risuwe kuwela makosha jako ze jara haga risuwe kuwela jako za makosha kandi ibinya makuru vya haga risuwe jara risuwela jako ze ama kosha ya gacha mutuwe kuhurijo aho byo dari ko birashikiriza ibyo twita makuru byari guhava biba inkwezi ya karongo intandaro y'ingorane mu gihugu sinumva rero igituma muguma mubigaruka ko mu gihe dufite ibinyamakuru bipfiye mbere uvuga n'uko ari byinshi ibyahagaritswe nabyo kubera amakosha byakoze kandi hafatiwe ku itegeko byarahagaritswe itegeko nuko ibitegekanye
iryo tegeko mukuru wa senta asanga ryarubahirijwe cyane n'ibinyamakuru mu bihe by'amatora yibaza ko byatewe n'imibonano urwego rongoye rwagiranye n'abanyamakuru kuva mu 2018
kuva amatora ataragera yimirije haratanzwe ibiganiro byinshi cyane mu n'ibinyamakuru bitanu kanye kugira ngo bamenyeshe abantu ingene amatora atunganijwe kiringo cyayo n'ingene bokwigenza muri cyo kiringo cyane cyane mu kwirinda imvugo yohava ibintandaro yo kutumvikana mu bantu ikindi twakinye nuko ibinyamakuru bitandukanye byarahaye ijambo abiyamamaza abariko barahiganwa kugira ngo bashobore gushikiriza imigambi yabo maze abantu bashobore gutora bazi gutandukanya icyatsi n'ururo ikindi twashimiye ibinyamakuru nuko byemeye gukora bikorera mu runani kuko tubituburana ubupfu barabonye yuko ibinyamakuru iyo bigiye hamwe biheza bigafashanya mu kwirinda ya makosha kumbure ikinyamakuru gikoze ukwacyo cyonyine cyohava kigwamwo byarafashanyije kandi mu gushobora gukwira igihugu nka cyose bigaheza rero bigahanahana amakuru yatorokanijwe n'abanyamakuru batandukanye maze n'ikinyamakuru kidafite abamenyeshamakuru bakwiye benshi kirashoboye kuronka amakuru avuye mu mihingo yose y'igihugu n'ibindi rero bitari bike turaje n'ingene bagiye barafasha abantu amatora ariko aragenda bitagenda neza bakabivuga maze inzego zibijejwe zigaheza zikanseruka ahavuga cyane cyane nka rwa rwego rujejwe gutunganya amatora seni
bamwe mu banyamakuru na cyane cyane ibinyamakuru byigenga bataronka icyatandanga bamenyeshamakuru bavuganye n'ijuja Amerika kuri uyu mugoroba batashimye ko amajwi yabo aje ahabona batamakosa ko babarongoye bakavuga ko batakurikiranye dosiye zabo uko bihagije ku rundi ruhande abanyamakuru batatunganizwa ahanini na bigenga itangwa ry'iyo karata ririmo ibiharuro bya politiki nibaza ko baziha abantu bazi neza ko bazokora ibihimbara ubutegetsi gusa abigenga bayironse bari kurushi kwabaye guhuma amaso amakungu mbona biri muri wa murongo wo gukinyiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru sintaho ingene umuntu aba kwije ibisabwa byose ariko hakaba ivangura hari igifungu muri ibyo hari kinyegezwa niko abanyamakuru bigenga yabwiwe ko azohamagarwa amaso ya mundi la sigura murundo bo nyamakuru bihari bizwi ni kiko sense bigera ku 180 kuva mwaka wa 2015 habaye nyi yamamazo yo kuyamiriza kindi kiringo cyane kwigendera pye nkunzi yizani kwa gihe butegetsi byaburijwemo ibinyamakuru bitanu byarigenga byaraturiwe abanyamakuru barengije na barahunga igihugu bibiri muri zo byavuye byugurura mu gihe amenyesha makuru y'indi bitatu harimo abakimwe mu byuguruye bagikorera mu buhungiro eroje buri kaneza ijuja Amerika
Mu Rwanda naho mu karere ka Rubavu abapolisi barahimiriza abacuruzi gukoresha icyuma gifata amasalamu n'amajwi bita kamera gikoreshwa mu byerekeye umutekano kizwi nka CCTV ivyo ngo bishobora gufasha kumenya abasuma bagiramiye abanyagihugu mu bice bitandukanye by'ako karere n'inkuru ya Claude Ganza Munyamagana
hari saa saba z'ijoro baraza batema umuzamu bakubita n'abandi bantu bose baje gutabara bari benshi batwara ibintu amateleviziyo amatelefoni
n'ibindi bibi.
Uyu ni umucuruzi ukorera hazwi nka Unamarwa gati mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, usobanura ko aherutse kwibwa nuko bamwibye bari bangana ndetse n'ibikoresho bari bitwaje. Ubwo yibwe ibikoresho bifite agaciro kasaga miliyoni enye, asobanura ko bajura bakoze agatsiko gakomeye kandi gakorera hamwe ku buryo niyo hagize abaza gutabara bahangana nabo bamwe bakanabikomerekeramo.
Kirahangayikishije kuko iyo kipe ni nini imaze kwiba ahantu henshi muri ubwo buryo bwo kugenda bagakubita, bagatema, bagafunga n'umuhanda. Hari aho bibyiriya iri Kanembwe, hari ku Mubyahi, hari hano kuri Samusanga naho barahibye, na hari kuri Sikayi naho barahibye muri ubwo buryo, no kuri station epfo kuri Jemeka. Ikipe imeze gutyo igenda ikaze gafunga, igakubita, ikanatema, kandi ni ikipe irimo abantu benshi. Kuba bamwe barahagarara bakiba, abandi bakaba bari bacunze umutekano waho bakubita umuntu wese ushatse gutabara.
Bamwe mu bafashwe bakekwaho ubujura buciye icyuho basobanura ko bafashwe bamaze kwiba inshuro nyinshi ahantu hatandukanye. Barasobanura uko bagiye babikora n'ibyo baga bitwaje, kandi muri bo hari n'uwigeze gufunga imyaka ibiri ahamijwe icyaha cy'ubujura. Nanone
ahantu wa mbere twajyanye igakeri turebayo telefone zigera kuri 18, turongera tujyana ahantu kuri sitasiyo yari yajemeka, ariko baje kudutesha turiruka. Iyo uwo munsi nibo baje kumfata, ariko nkaba nari naregeze kuyibaho mu mujyi moto ebyiri. N'ahandi hantu twari twagiye kwiba ku bapadiri.
Nk'ubwa mbere naziraga icyo cyaha ndi njyenyine, ariko nko guhera mu kwezi kwa gatanu noneho ninjiye muri iyo kundi y'abantu bangana gutya, abantu batanu. Icyo gikorwa twakijyagamo turi batandatu, byaba ngombwa umwe yabura tukagenda turi batanu.
Aba batawe muri yombi bavuga ko bitwaza imihoro n'inkoni.
Nta bintu bikaze twari dufite, ni imipanga ibiri, abandi bo ni inkoni zo tuba dufite. Cya gihe urabura n'agacu kinyara gutabara tukayibakangisha bakaduhereza inzira tugatambuka. Abafa bafite inkoni icya gihe nyine tugeze ahantu ari nk'inkera gutabara nyinshi tukazikubita zikaduha inzira n'ibyo twibye tukabasha kubikomezanya.
Ubuyobozi bwa polisi mu ntara y'Iburengerazuba buvuga ko abafashwe barimo ibyiciro bibiri, kimwe n'icy'abajura nawe ikindi ni ikibafasha gushakira isoko ibyibwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba CIP Bonaventure Karekezi avuga ko bamwe mu bagize aka gatsiko kari karayuguje umujyi bafashwe kubera amakuru yatanzwe n'abaturage. Bimwe mu bikoresho byafashwe hakamenyekana bene byo baragenda babisubizwa. Hari ubutumwa CIP Karekezi aha abagura ibyibano.
Kuri bariya abantu bagura ibyibwe turababwira ko nabo igihe bafashwe nibyo barabigura, ariko iyo bafashwe bagomba gufatwa nk'abajura, baribazwa nk'abajura. Rero tukaba tubakangurira kuba bareka uwo muco wo kugura ibyibano.
Uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba ashishikariza abaturage n'abacuruzi by'umwihariko kwifashisha kamera zikoreshwa mu gucunga no kugenzura umutekano w'ahantu zizwi nka CCTV mu magambo ahinnye y'Icyongereza, kuko ngo zajya zoroshya ibijyanye no gutahura bibye.
Turabakangurira gukoresha za CCTV kamera mu rwego rwo kurinda bakamenya umutekano w'ibicuruzwa byabo. Bariya ni abajura bitegura muri groupe cyangwa se mu kipe. Iyo babonye ahantu hari amarondo cyangwa se abazamu, iyo abonye ari bane bo bategura igitero cy'abantu munani, bagategura ikipe yinjira mu nzu, bagategura ikipe yo guhangana, ndetse bagategura n'ikipe ibahereza umutekano. Ni igikorwa bategurana mu buryo buhanitse, mu buryo bw'ubuhanga. Mu minota icumi baba barangije icyo gikorwa cyabo bakirukanka bakagenda.
Aba bakekwaho ubujura uko ari icumi bashyikirijwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Gisenyi, bakurikiranweho ubujura buciye icyuho cyangwa kumena amazu. Itegeko ngenga nimero 01/2012 OL ryo ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu 2012 rishyiraho igitabo cy'amategeko hana, mu ngingo yaryo ya 300 ivuga ko umuntu hamwe n'icyaha cy'ubujura budakoresheje ikiboko cyangwa ibikangisha hanishwa igifungo kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 2 kugeza kuri 5 z'agaciro k'ikibwe cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ingingo ya 302 y'iryo tegeko yivuga ko umuntu wese ukoze ubujura bukoreshwa ikiboko cyangwa ibikangisho ahanishwa igifungo kuva ku myaka 3 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 5 kugeza ku 10 z'agaciro k'ikibwe. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu gihugu cya Uganda naho ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buvuga ko abanyagihugu batacubahiriza amategeko yo kwirinda ikiza cya corona, ngo ari nacyo catumye ibiharuro by'abanduye icyo kiza byiyongera. Inzego zijejwe umutekano zaciye zifata inkingo ziteka abanyagihugu kubahiriza amategeko. Ido ni ido y'inkuru mugenzi wacu
mu minsi ishize bari yabanduye ikiguzo cya Uganda 19 yazamutse ku muvuduko uhambaye, ku buryo mu minsi ebyiri yonyine havumbuwe abanduye basaga 100. kandi mu cyumweru kimwe cyonyine hakaba hamaze gupfa abantu batatu. Umubare wamaze kwitaba Imana bose hamwe akaba amaze kugera kuri 15 kuva mu mpera z'ukwezi gushize ubwo umuntu wa mbere yambuye ubuzima n'icyo cyorezo mu gihugu. Imibare mishya yabanduye mu gihugu yerekana ko abantu 1,603 aribo bamaze kwibasirwa n'icyo cyorezo, kubagera ku 1,333 bamaze gukorerwa ibipimo by'ubuzima. Kuri abo banduye, abagera ku 165 bo bamaze kuvurwa barakira, kandi 423 bo akaba bakiri mu mavuriro. 15 nibo bamaze kwitaba Imana. Uyu muvuduko abantu batangiye kwanduriraho ni wo watumye Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ishaka gushyiraho izindi ngamba zikaze kuruta izari zihasanzwe, ukurikije umuvugizi wayo Bwana Emma Ainebiona.
Really, we had allowed the population to comply.
Ati, twabanje kureka abantu kugira ngo bubahirize amabwiriza yo kwirinda icyorezo ubwabo, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku ngufu dufashijwe n'inzego zishinzwe umutekano, cyane cyane kureba ngo buri muntu wese uri hanze y'urugo rwe yambaye agapfukamunwa, abantu ntibirundanyirije ahantu hamwe ari benshi, gukaraba intoki buri kanya, hamwe n'ibindi bijanye no kwirinda iki cyorezo. Ayo mabwiriza kimwe n'ubwinshi bw'abakoresha imodoka zitwara abagenzi namwe muyaje kutubahirizwa nyuma nubwo leta ikemerera abantu gusubira mu kazi kabo batangiye babyubahiriza. Bisi zitwara abagenzi zategetswe kuja zitwara 50% by'abagenzi zisanzwe zitwara, nazo ngo ntizicyubahiriza ayo mabwiriza. Nabajije Bwana Emma impamvu abantu batagikurikiza aya mabwiriza yose.
Yeah, you know, it is a behavior change issue and also maybe some fatigue.
Ati, ni ikibazo cy'imyifatire y'abantu yanze guhinduka hamwe no kurambirana kw'ibintu bari batamenyereye nk'amabwiriza yose yashizweho. Tugomba kudahwema kwibutsa abantu gukurikiza aya mabwiriza, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku gahato. Urabona nka bisi zitwara abagenzi zatangiye zubahiriza amabwiriza yose zahawe, ariko ubu ntikiziyakurikiza. Minisiteri ibishinzwe ikaba yatangaje ko ishobora kongera guhagarika imodoka zose zitwara abagenzi kuko zanze gukurikiza ayo mabwiriza. Amwe mu mazu manini nini mu mujyi wa Kampala abiramo amasoko yari yaremerewe kongera gufungura yongeye gufungwa mu mpera z'icyumweru gishize kubera kutubahiriza ayo mabwiriza. Kandi hari n'ibigo bitandukanye nk'inganda zahisemo gufunga no gushyira abakozi bazo mu kato bitewe n'uko bamwe muri abo bakozi basanganywe uburwayi bwa COVID-19. Ikigo cy'itangazamakuru cya leta The New Vision nacyo cyaragifashe izindi ngamba zo kwirinda zikaze nyuma yaho umunyamakuru wacu umwe yanduye icyo cyorezo, kandi abandi banyamakuru batanu ba Radio Pacis yo majyaruguru y'igihugu nabo akaba basanganywe ubwo burwayi. Ibyo bigo byombi by'itangazamakuru ntabwo byahagaritse akazi, ariko birimo gukorana na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza akaze yo kurinda abandi. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Unatoje mu gihugu cya Tanzania aho leta icyo gihugu yafashe ingingo yo kutazosubira kwakira impunzi z'Abarundi zitahukanwa zikongera zigahunga kubera ibibazo zisanga bitaratorerwa nyinshi mu Burundi. Uzotahukanwa akongera guhunga azofatirwa ingingo zikomeye harimwo gufungwa. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin mu gihugu cya Tanzania yari yitabiriye inama zo guhimiriza impunzi guhunguka zariko zikoreshwa n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu.
Ni mu rugendo rw'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, George Simbachawene yasubiriye Kangi Rugora wakuwe ku ntebe na Perezida John Pombe Magufuli mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2020. Nyakubahwa Simbachawene arimo gukora inama zitandukanye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutahuka. Inyuma yaho igihugu cy'u Burundi gihamagariye Abarundi bari hanze y'icyo gihugu gutaha kubaka igihugu cyabo. Ejo ku wa mbere yari mu nkambi za Nyarugusu na Nduta, kuri uyu wa kabiri aherukiye mu nkambi ya Mutenderi. Muri izo nama arimo gukora yagabishije yuko kuvuna munsi uzofatwa adafise bimuranga cyibure uzotahukanwa kongera guhunga azofatirwa ibihano bikomeye harimo gufungwa mu gasho.
Na kuanzia sasa utaratibu uliokuwa unatumika wa kuwarejesha wale wanaokamatwa wakiwa hawana vibali halafu baadaye wanavigwa pia ya kurudishwa
kuvuna munsi urutonde gwahora rukogwa ntuzosubira gukogwa uko kugwaho. Abafashwe bali mu makosa n'abazosangwa mu nkambi badafise bibaranga bazoza barafungwa. Apana guhabwa ifashanyo kandi. Kubera iyo bafashwe bahora batwagwa mu Burundi bagaca bongera bakagaruka. Izongorane nazo dukeneka.
Tutawakamata, tutawapeleka mahakamani na watafunguliwa mashitaka na watafungwa kwenye magereza yetu.
Ikindi yasabye Abarundi gukomeza kwiyandikisha gusubira mu gihugu cyabo kubabona yuko icyo bahunze cyo bacyarakemutse. Kubera umutira makomunzi zose ari gusubira mu gihugu cyabo.
Nimekuja hapa kutoa ujumbe wa serikali ya Tanzania. Suluhisho la kudumu lililo jirani kwa sisi tunaotoka Burundi ni kurudi nyumbani tukajenge nchi yetu.
Najengaha gutanga ubutumwa bwa leta ya Tanzania. Umuturama uri hafi kuri bose bava mu Burundi gusubira mu gihugu kubaka igihugu cyabo. Amatora yarabaye mwararose umukuru w'igihugu. Ubu igihugu kiriko kiratera imbere. Niyihe mpamvu yotuma uguma ngaha? Uronswa imfungurwa utakoreye. Muhiri wanyu barabaha ikaze musubireyo. Reka ndabinginge kandi ndabasabe gusubira mu
Sefu. Naomba niwasihi na niwaombe fikirieni kurudi nyumbani.
Ku ruhande rwa ambasaderi w'ubuserukizi buto bw'u Burundi mu ntara ya Kigoma Bwana Siliakus Kabura muriyo nama yavuze yuko Burundi bwiteguye kwakira impunzi zose kandi zoshikira mu vyabo atankomanze.
Atushikirire nyene cubara mukuru w'igihugu ca Tanzania amubwire yuko u Burundi turiteguye kwakira abarundi bacu bene wacu kugira ngo baze kubake igihugu cacu cy'amatano ubuki. Nyene cubara umukuru w'igihugu yari pumere yavuga yuko abahungutse bose bategerezwa gushikira mu vyabo. N'ikimenyamenya ngira mara byumvise ndaje kumukurikirana kumunsi kumunsi na bamwe bene wacu bari bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bose bariko basaba kugira ngo bahunguke mu mayinga abiri leta iri kwitegura kugira ngo icyagore kwakira abambere.
Bamwe mu barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bamaze kumviriza iyo nama y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu basabye leta ya Tanzania na SR kubandanya gutahukana abavyiyumvamwo kiretse ababona yuko icyo bahunze kitarakemuka babandanye kuronswa ifashanyo nk'uko bigenewe.
Egome umutegetsi yaje uno munsi kabisa mu matwamakire neza kandi ijambo yatuzaniye ya ijambo ryiza gose gusa kimwe gusa mu gihugu sibibi nta banki wabo ko iminsi yose nk'uko wayivuga muhyari muhira gusa kimwe umba ni byiza by'uko umuntu nk'umuntu wabanza kumbiza icyumviro ciwe ico bagituma adashaka kujya mu gihugu koko turavye aha twese turi ngaha mu nkambi ya Nyagusuno nuko usanga twese dufise ibibazo bitandukanye aho usanga bafise ikibazo iki abandi iki abandi kiriya byiza nuko bofata ingingo haswa yo kubati dutangiye kugenda ari uko babanje kwicarika umwe wese bakamwumviriza icyumviro ciwe ibyo biba byiza gose gusumba
nashize tufise kuri icyo kubera beshi n'abariko barahunguka arahabace bashika bumva ati bashikiye muri zangora nenye nati meze kunuku abantu bakatima bafata izindi ngingo zitandukanye icyo kwerekira atuma kandi impunzi nyinshi zidahunguka ndetse mu gihugu cyabo kubaka kubera abazi yuko bandi bahunguka naho nyine ntabafise bazashikira kandi naho bogenda leta ikabereka ati nimuje ngaha bitokunda kubera haba ariho imiryango imwe ivuga ati nakaraje arahungutse bacha batangura kuhirondera ukuntu bashobora kumugirira nabi.
Umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikije ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'2017 kuva ubwo bikiye mu mategeko hamaze gutahukanwa abarenga 188 mu bitigiri dukura SR bamaze gutahukanwa muri uyu mwaka w'2020 barenga gatse 3000. Abiyandikishije bategerejwe kuzotahukanwa mu minsi iza bashika 2009. Abarundi basigaye mu nkambi za Nyarugusu na Mutenderi barenga gato 160,000. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Tumulisa mkundi la juhu njimu ya Amerika viganiyo kwa tukuli mwaka kanya mgeo kenga tulashimie makubila ya tufashile kwegeranya viganiyo kwa tukuli tuula bashimie rame chutimulisa madutiza matukuli kandi tulawati akamu muandanya muweza ini viganiyo di radio njimu ya Amerika mgele amahoro umusi nizi.